Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri mugoroba umunsi wa mbere itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2018. Muri kumwe na Fidèle Niyongabo
na Oriane Tangishaka, nanjye ndabaramukije ndabifuriza umugoroba mwiza kaze mu biganiro vyo kuri Nosa.
Nubufasha bw'ibanze tubahaye, ariko turakomeza ubuvugizi n'izindi nzego kugira ngo haboneke wenda n'ibiribwa n'ibiryamirwa. Ntabwo ari igikorwa kirangiye nonaha.
Uwo ni ministre Jean d'Arc de Bonheur, umushikiranganji ajejwe kwitaho ivyerekeye impanuka n'ibibazo vy'impunzi mu Rwanda. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ibihugu vya Mexique na Canada bishobora kuvanwa ku rutonde rw'ibihugu bizotegerezwa kuriha amatagisi kuri ya Siena Aluminium Amerika igurira muri ivyo bihugu, ivyo mu gihe Amerika yoshika ku masezerano ashimishije mu vy'ubudandaji n'ivyo bihugu bibiri.
Onirashima imfungurwa n'ibikoresho vyo kwa muganga vyashoboye kwemererwa kwinjira mu karere ka Guta muri Siria ahasinzikajwe n'intambara.
Imirimo y'ubudandaji yugaye ku mugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba no mu ntara nini cyane mu gihugu ya Oromia uno munsi wa mbere. Ni mu gihe habaye imyiyerekano yo kwiyamiriza amategeko yo mu bihe bidasanzwe yatangajwe nyuma y'uko umushikiranganji wa mbere atanze imihoho mu kwezi guheze.
Umushikiranganji mukuru wa Israel Benjamin Netanyahu ari mu rugendo hano i Washington DC kuganira na mugenzi we Donald Trump ku bibazo bijanye n'amasezerano ya Iran. Ayo makuru nayo ndavugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini, twayabateguriye ikaze mwese.
Tutangurire ku nkuru yerekeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Donald Trump yatangaje ko ibihugu vya Mexique na Canada bishobora kuvanwa ku rutonde rw'ibihugu bizotegerezwa kuriha amatagisi kuri Siena Aluminium Amerika igurira muri ivyo bihugu, ivyo mu gihe Amerika yoshika ku masezerano ashimishije ku vy'ubudandaji n'ivyo bihugu. Amerika, Canada na Mexique biriko biganira muri iki gihe ku vyerekeye gusubiramwo amasezerano y'uruja n'uruza atantambamye mu vyerekeye ubudandaji. Ivyo biganiro biko bibera ku mugwa mukuru wa Mexique, Mexico City. Perezida Trump yatangaje no munsi wa mbere ko ayo masezerano amaze imyaka 24 yabaye amasezerano mabi kuri Amerika, atangaza ko amashirahamwe n'ubuzi vyimukiye muri Canada na Mexique bivuye muri Amerika. Umugambi Perezida Trump afise wo gutangisha amatagisi kuri ya Siena Aluminium bivuye mu mahanga bizogeramira n'ibindi bihugu bicuditse na Amerika nk'Ubwongereza, Ubudagi, Korea y'Epfo, Turkiya n'Ubuyapani. Ido nido ku vyerekeye uwo mugambi bizoherahezwa mu mpera z'indwi canke mu ntango z'indwiza.
Kandi naho umushikiranganji mukuru wa Israel Benjamin Netanyahu ari hano i Washington mu rugendo ari aje kubonana na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, biteguriye kuganira ku migambi yerekeye gutesha no kugwanya imigambi ya gisirikare y'igihugu cya Iran mu karere k'ibihugu by'Abarabu. Inama hagati yabo bategetsi hebaye mu gihe Perezida wa Amerika Donald Trump ariko yiyumvira gusokora Amerika mu masezerano mpuzamakungu yo kugabanya urugero rw'ihingurwa ry'ibigwanisho ruhonya nganda vya nucléaire bihingurwa n'igihugu ca Iran. N'amasezerano Netanyahu yamye agwanye kuva mbere avuga ko atari meza. Ayo masezerano yafunditswe hagati y'Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudagi, Ishiramwe ry'Ubumwe bwa Buraya, Ubushinwa n'Uburusiya. Bamwe bavuga ko urugendo rwa Netanyahu i Washington DC muri iki gihe rubaye uguhunga kwa Netanyahu ku bibazo asanzwe ariko ahangana navyo mu gihugu ciwe, ibibazo vya ruswa.
Intumwa zidasanzwe za Korea ya Ruguru zivugwa ko munantunga intumwa zidasanzwe za Perezida wa Korea y'Epfo zivugwa ko zabonanye uno munsi wa mbere n'umutegetsi mukuru wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Izo ntumwa za Korea y'Epfo zari ziyobowe n'umuhanuzi mukuru wa Perezida ku bibazo vyerekeye umutekano Chung Ewi Yong, bashitse ku mugwa mukuru wa Korea ya Ruguru Pyongyang n'indege bavuye muri Korea y'Epfo ku mugwa mukuru Seoul. Bajanye ubutumwa bwerekeye gukuraho ibigwanisho ruhonyanganda mu kigobe cya Korea hamwe n'amahoro ntabanduka muri ico kigobe. Mu ijambo yashikirije abamenyesha makuru imbere yuko aja muri Korea ya Ruguru, Chung Ewi Yong yatangaje kwaza gushikiriza ubutumwa bwerekeye ugushaka gukomeye kubijanye no kuziririza ibigwanisho ruhonyanganda mu kigobe cya Korea no gutuma haba amahoro no kuri yukuri kandi ntabanduka muri cyo kigobe. Chung avuga ko azosaba kwaba uburyo bwo gusubira gutanguza ibiganiro hagati ya Korea ya Ruguru na Amerika. Yamara ivyo biganiro bishobora kugorana kubera imyirekano ya gisirikare itegekanijwe kuba hagati ya Amerika na Korea y'Epfo mu kwezi kwa kane.
Ishiramu mpuzamakungu ONU hamwe n'irijejwe gutabara imbabare Croix Rouge batangaje kuri uno munsi wa mbere ko imiduga itwaye imfungurwa n'ibikoresho vyo gufasha abantu aho nikora vyashoboye gushika mu karere ka Guta kafashwe n'abagwanyi. Uyo mugwi w'intumwa mpuzamakungu umenyesha ko imiduga 46 yashoboye gushikana imfungurwa zingana n'amatoni 27,500 hamwe n'ibikoresho vyo kwa muganga. Yamara ibiro vya ONU bijejwe gutabara imbabare bimenyesha ko hari ibindi bikoresho vyo kwa muganga bitari bike bitemerewe gushigwa mu mizigo yarungitswe. Muri kahise imigwi ijejwe gutabara imbabare yagiye iridoga ko ibikoresho birungikwa muri Siria birinda kugurugwa bigasakwa. Uwo mugwi ujejwe gutabara imbabare n'uwa mbere wemerewe kwinjira muri ako karere ka Guta haciye indwi zitatu ako karere gasinzikajwe n'intambara.
Radio ya Amerika Washington DC tuzo muri Afrika naho imirimo y'ubudandaji yugaye ku mugwa mukuru w'igihugu cya Ethiopia Addis Abeba no mu ntara nini cyane mu gihugu ya Oromia uno munsi wa mbere. Ni mu gihe habaye imyerekano yo kwiyamiriza amategeko yo mu bihe bidasanzwe yatangajwe inyuma y'umushikiranganji wa mbere atanze imihoho mu kwezi guheze. Amamangazini yugaye mu gihe ataninyoni yabazwa mu mabarabara yo mu bice bimwe bimwe by'umugwa mukuru Addis Abeba no mu bisagara vya mu ntara ya Oromia iri mu micungararo y'umugwa mukuru. Ntara ya Oromia niyo yaranzwe n'imyerekano ikomeye yo kwiyamiriza leta kuva mu mwaka wa 2015. Imyerekano y'uno munsi wa mbere ni nyinshi ku bwoba abantu bafise ku vyerekeye amategeko yo mu bihe bidasanzwe yatangajwe. Imyerekano yo kugara amabarabara birabujijwe hisunzwe amategeko yo mu bihe bidasanzwe yatangajwe ku itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri. Ni nyuma y'umushikiranganji wa mbere Haile Mariam Desalegn yaramaze gutangaza ko atanze imihoho inyuma ko amaze hafi y'imyaka 6 mu banga yiwe. Igihugu cya Ethiopia caragendeye ku mategeko yo mu bihe bidasanzwe imbere yaho kuva mu kwezi kw'icumi mu mwaka wa 2016 gushika mu kwezi kw'umunani mu mwaka wa 2017. Hari nyuma y'imyerekano yo kwiyamiriza leta yari imaze amezi atari make iba mu ntara ya Oromia no mu ntara bihamye imbibe ya Amhara. Abantu amajana n'amajana barahasize ubuzima mu gihe abantu ibihumbi n'ibihumbi bahagaritswe.
Mu Butaliyano ibinyamakuru bigenda byandika kimwe kikavuga giti Ubutaliyano butagira ubuyobozi ni bimwe mu byandikwa n'ibinyamakuru nyuma yaho hatangarijwe ibyavuye mu matora muri cyo gihugu. Ikindi kinyamakuru cyanditse giti ibintu byose bigiye guhinduka. Ibyavuye mu matora bimaze gushikirizwa haribonekeje neza ko atamugambwe n'umwe washikanye ibice 40% by'amajwi akenewe kugira umugambwe ushikira ubutegetsi. Bivugwa kandi ko umugambwe w'abademokrate usanzwe utegeka igihugu wacitse inguvu muri aya matora. Maurizio Martina umwe mu bashikiranganji ba leta yahora ku butegetsi haremeza koko kwivyo vyerekana ko leta yatsinzwe kuko itashoboye kumvisha neza abanyagihugu imigambi yayo ishigikira ukwiyunga ukunga ubumwe hagati y'Ubutaliyano n'ibindi bihugu bigize umugabane wa Buraya. Ni mu gihe kandi umugambwe ugwanya ukwakira abimukira mu gihugu c'Ubutaliyano uyobowe na Matteo Salvini wabashije kuronka amajwi atari make. Ivyavuye mu matora bimaze gushikirizwa Marine Le Pen umunyepolitiki w'umufaransa kazi yari mu bahiganye mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze yatangaje ko vyamunejereje akabavuga ko abayobozi b'ibihugu vya Buraya baraye bagorobeje mu gashavu. Ni mu gihe we n'umugambwe wiwe bashigikiye umugambwe utavuga rumwe na leta y'Ubutaliyano wateye intambwe itari yitezwe nabo bayobozi ba Buraya. Yanditse Marine Le Pen yanditse ku rubuga rwa Twitter yiwe avuga ati intambwe idasanzwe y'umugambwe uyobowe na Matteo Salvini dushigikiye washitse ku ntambwe ikomeye vyerekana ko abanyagihugu bamaze kurikanura.
Radio Jibu Amerika Washington DC tugarukwe muri Afrika aho igihugu cha Cote d'Ivoire chatangaje no musiko wa mbere ko cashize ku ruhande imiliyaridi indwi y'amadolari agenewe ibikorwa by'iterambere mu kiringo cy'imyaka 5 yimirije cyane cyane mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganje w'ibikorwa vya leta Amede Kofi Kwaku mu birori vyo kugurura ihayanishwa ry'abagira imirimo y'ubudandaji ritegekanijwe kubera mu gisagara cha Abidjan mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka. Amede Kofi Kwaku ya hayagije uwo mugambi avuga kuzogira uruhara rukomeye mu iterambere ry'igihugu. Amafaranga zakoreshwa cyane cyane mu kubaka ikiraro gihuza ibice vya Yopougon n'igice gikomeye kigirirwamo imirimo y'ubudandaji cha plateau mu gisagara cha Abidjan hamwe no guheraheza igice cy'ibirometero 650 z'ibarabara rikuru rizohuza igisagara cha Abidjan n'umugwa mukuru w'igihugu cha Burkina Faso Ouagadougou. Cote d'Ivoire ibonwa nk'igihugu gikomeye cyane mu vyerekeye butunzi mu karere ko muri Afrika yo mu burengero. Mwaka uheza w'ibihumbi 2017 ubutunzi bw'icyo gihugu bwiyongeye ndwi n'ibice 6%. Muriko mwaranya kumviza radio Ijwi rya Amerika muyikurikirana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Murashobora kandi no kutwandikira email kuri adresi ya radio yacu @gmail.com, kuri Facebook no kuri Twitter niho turi. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Site yacu internet aho mushobora kuronka amakuru n'ibiganiro ni wezitatu@radio yacu VOA.com.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahera mu Rwanda. Ubuyobozi bw'igipolisi butangaza ko bwataye mu mvuto abayobozi batandatu b'amasengero akorera mu gihugu. Igipolisi kibagiriza gukora inama zitemewe n'amategeko. Asumta Kaboyi niwe atushikiriza Idonido kuri iyi nkuru.
Nyuma yaho umujyi wa Kigali utangiye ibikorwa byo gufunga isengero bivuga ko zakoraga mu buryo bunyuranije n'amategeko, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Tewose Badege yatangarije Radio Ijwi rya Amerika ko nyuma y'icyo gikorwa cyo gufunga isengero zitujuje ibisabwa, baje gutahura ko bamwe mu bayobozi b'amatorero baremye itsinda bagatangira n'inama zitemewe bagamije gutambamira cyangwa kunaniza iyubahirizwa ry'amategeko. Uyu muvugizi avuga ko polisi y'u Rwanda yatangiye iperereza ryo gutahura bari ku isonga ry'ibi bikorwa ndetse no kumenya ibikorwa bigize icyaha bakoze. Bivugiza polisi y'u Rwanda avuga ko bamaze guta muri yombi abagabo batandatu bari basanzwe bayobora amatorero azwi hano mu mujyi wa Kigali. Mu bari ku isonga bafashwe harimo Apotre Rwanda Mura Charles uyobora itorero UCC, Pastor Nyamurangwa Freddy wo mu itorero Seripari, Bishop Rugaginosa wo mu itorero Abacunguwe, Ntambara Emmanuel wo mu itorero Rufatiro rwa Kristu, Pastor Dura James na Shaka Emmanuel. Muvugizi wa polisi y'u Rwanda avuga ko abagabo kuri batandatu bakurikiranwa ibyaha birimo gukoresha inama mu buryo bunyuranije n'amategeko no kurwanya ububasha bw'amategeko. Muvugizi wa polisi Tewose Badege akaba avuga ko bose kuri batandatu bari mu maboko y'ubutabera. Hari hagiye gushira ibyumweru bibiri inzego z'ibanze zitangiye gufunga zimwe mu nsengero zikorera mu mujyi wa Kigali, bivugwa ko zafunzwe kubera ko zitujuje ibisabwa. Ubwo yasozaga umwiherero w'abayobozi bakuru wasojwe tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu, Perezida Paul Kagame yagarutse ku kibazo cy'amatorero yaramaze iminsi afunzwe mu mujyi wa Kigali. Umukuru w'igihugu nawe yongera kumvikanisha ko aya matorero atafite icyazanira abaturage uretse akajagari.
Kuvuga ngubwo nta udafite ikikurinda ka kajagari bagushyizemo, nako kajagari nta nicyo kakuzanira enewe. Niho nabarije ngo ari kubundi ayo makiriziya 700 umwagiye gufunga hakorerwamo iki? Hatangirwamo amazi. Nicyo nabarije ngo ni za bohoro ziraho ni iki? Ni amaduka, ni amafakitori afite icyo akora, ni inganda ashwe. Ntacyo biguha ariko ugomba kuba ubifite. Nta nubwo ufite ikikurinda ingaruka mbi zabyo. Isi igomba kukubwira ngo ariko komeza ubifite. Nujya kubihungabanya turavuga ko uburenganzira abantu baho ngaho bagira.
Urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB rwarurebutse gutangaza ko rugiye kuvugurura amategeko agenga amadini n'amatorero mu Rwanda kugira ngo icyo bisa kajagari kagaragara muri amwe muri ayo matorero gacike.
Iyo urebye n'uburyo itegeko rya madini n'amatorero ryari rikoze, ubona nk'itegeko ryakozwe abantu bibwira ko barikorera abatagatifu, bazi ko ari abantu beza gusa nta mpamvu zo gutegereza no guteganya ko hari abazashyiramo ibihato. Uko kwaguka kw'itegeko biri mu byatumye hari n'abashobora mu buryo bwemewe n'amategeko kuba bagira amatorero ariko batarandikwa kubera ko itegeko rifite igihe ryabahaga ngira ngo ni umwaka bakora mu buryo bw'imena amategeko ariko batariyandikisha. Tukibwira ko kimwe mu byo tuzasaba ari uko nyine ibyo bigira uko bishyirwa ku murongo abantu bakajya bakora mu buryo bwagutse ari uko wa mugani bujuje ibisabwa, tukumva bizatugabanyiriza akajagari cyane.
Kuva icyo cyemezo cyo guca akajagari mu matorero n'amadini gitangiriye, uturere dutatu tugize umujyi wa Kigali tumaze gufunga insengero zisaga 700 bivuga ko zitujuje ibisabwa. Ibi bibaye mu gihe bangirizo nsengero bakomeje gusaba guhabwa igihe ngo bagende bashakisha ibisabwa buhoro buhoro ariko amatorero yabo adafunzwe. Urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB rutangaza ko rwanditse amadini n'amatorero afite ibyangombwa agera kuri 700 ariko hakaza ndasaga 700 akora atagira ibyangombwa kuko itegeko ririho ubu ryabibaheraga uburenganzira. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Tukivuga mu Rwanda, imvura yaguye mu mpera z'indwi twasozeye yakomerekeje abantu 5 mu karere ka Rubavu mu burengero bw'igihugu, yasenyuye amazu 26 ayandi atari make, isigari hafi gusenyuka. Reka ibindi tubibwigwe na Claude Ganza Munyamagana.
Amazi mu nzu yari afite mu nzu ahagati mu nzu afite nka metero imwe na santimetero nka 20. Njyewe aho bankuyemo basa n'abanteruye bampereza ikintu cy'igiti noneho bafata nsa n'ukuruka aragenda.
Uyu ni Niyitegeka Loyiz w'imyaka 78 y'amavuko, ni umwe mu batuye mu murenge wa Nyundo mu karere ka Rubavu watubwira kuko inzu yarengewe n'amazi kubw'amahirwe aza kuyarokoka ntiyamutembana.
Yicaye ku kantu ko hejuru bampereza ikintu cy'igiti noneho bafata nsa n'ukuruka aragenda.
Inzu yawe yarasenyutse burundu iragwa?
Oya, ntiyaguye ariko iricaye, amatafari yicaye neza cyane.
Ubu ntabwo mushobora kwisubira?
Oya, oya. Ntakwisubiramo kuko barambye bati nunasubiramo amatafari yose yacitse yanyenye nujyamira nanone yakubutamaho upfa ncumbitse haruguru ya kiyaka ninzu n'akazu gatoriburira ko ntitugakwiriwemo.
Inkoko yari atunze zigera kuri 58 yaguze mu mafaranga y'ingoboka yahawe muri gahunda ya VUP zatembanywe n'amazi.
Udufaranga bari barampaye noneho ntuguramo inkoko zibyara izindi ndakomeza ndazira kugira ngo nzageze hagati ho kwigira, zagiye ariwo mugabe nari mfite. Ubu umugabe washitse.
Wari umaze kugira inkoko zingahe?
Zari 58. Cyakora harogotse esheshatu nazo zapfuye, ebyiri zapfuye nimugoroba kubera amazi yazinjiyemo.
Ishuri ry'ubugeni rya Nyundo ni rimwe mu yagezweho bikomeye n'ingaruka z'ibi biza. Amasomo ntarakomeza ndetse n'inzu abanyeshuri b'abahungu bararagamo ziracyuzuye ibyondo. Barara mu mashuri yarahasa nk'ayegutse atageze amazi, abandi bakarara muri atelier cyangwa inyubako abanyeshuri bakoreragamo iby'ubugeni, ni ukuvuga abakoresha ibumba, ibiti cyangwa amarangi. Barara mu kivunge, abagifite matela barazirara naho n'abatazifite. Ingabire Karine ni umunyeshuri w'umwaka wa 6 mu ishami ryo gushushanya.
Nubwo hari amamatera agiye abura ariko nyine abamwe bari kugenda nyine bararana kuba ibikuvira ibyo baduhaye bwa mbere mbe y'amashuka nuko ari byo imhano haba imbeho nyinshi cyane. N'amakaramu byose nibyo twari twarabuze kuko amazi yatwaye nyine ibikoresho byacu byo muri class.
Kuryama ubu ni ikibazo, bashiki bacu bagerageje kudutiza ibiryamirwa ndetse n'ibyo kwifubika kugira ngo tubone uko turyama.
Ubuyobozi bw'iri shuri buvuga ko nubwo butarasesengura neza agaciro k'ibyatwawe n'imvura ariko ibyibanze bamaze kubarura birimo toni zisaga 2 z'ibiribwa binyuranye, inkuta zasenyutse burundu kimwe n'imashini zangijwe n'amazi bifite agaciro kasaga 3 million z'amafaranga y'u Rwanda. Twanasuye umwe mu batuye ku nkengero z'umugezi wa Sebeya mu murenge wa Nyundo kuri centre ya Nyundo. Inzu ye ntiyasenyutse ariko yaranahafite ibarizo. Ibikoresho birimo imashini byangijwe bikomeye n'iyi mvura.
Imashini imwe yari ifite agaciro ka 3,500,000, hari indi yari ifite agaciro ka 2,000,000. Imbaho zose umugezi warazijyanye, mbese byagiye ari byinshi. Imashini zo kubaza zirahenda cyane, mbese ntabwo tushobora kongera gukora vuba imirimo yacu y'ububaji, kandi nibyo byari bidutunze nyine.
Mu myaka isaga 20 amaze atuye ku nkengero z'umugezi wa Sebeya avuga ko ari ubwa mbere imvura yangije ibintu kuri iki kigero.
Gusa amazi yarazaga akagarukira nka hariya haruguru byarangira bikagenda, ariko kugera mu mashini zose n'ubu ngubu niho byatuyobeye.
Ministre Jean d'Arc de Bonheur yobora ministeri ifite ibiza mu nshingano yavuze ko hafashwe ingamba zigamije gukingira ibi biza mu buryo burambye hagendewe ku nyigo izakorwa n'inzobere. Icyakora ngo hari hakenewe ubufasha bw'ibanze ari nabwo bwatanzwe kuri uyu wa mbere.
Ubufasha dutanze bufite agaciro kasaga 4,300,000, ariko ni ubufasha nyine bw'ibanze nk'uko mwabibonye kuko hagiye byinshi, hagiye ibiribwa, hagiye ibiryamirwa, ariko turakomeza ubuvugizi n'izindi nzego kugira ngo haboneke wenda n'ibiribwa n'ibiryamirwa. Ntabwo ari igikorwa kirangiye nonaha. Ku bijyanye n'ibiribwa nka hano mu kigo cyangwa no mu baturage iyo bigaragaye ko hari byangiritse cyane dukorana na Minagri nkuko nababwiye ntago dukora nka midimari gusa dukorana n'izindi nzego hakagira ibiboneka bakabigezwaho.
Umuryango utabara imbabare kwa Rouge y'u Rwanda nayo yatanze imfashanyo ku miryango 300 mu isaga 900 yangirijwe amazu ibikoresho n'ibindi mu mvura yaguye mu mpera z'icyumweru gishize. Madame Murungi Angelique ashinzwe imicungire y'ibiza ku rwego rw'igihugu muri Croix Rouge y'u Rwanda.
Ibintu dutanze bifite agaciro gasaga miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni ibikoresho byo mu rugo bigizwe n'ibikoresho byo mu gikoni, amasafiriya, amasahani, ni ibikoresho byo kuryamira bigizwe n'ibiringiti n'imikeka, ni ibikoresho by'isuku bigizwe n'amasabune n'amajerekani n'indobo.
Ministeri ishinzwe ibiza n'ibibazo by'impunzi ivuga ko imvura yaguye kwa gatandatu w'icyumweru gishize yasenye amazu 26 yangiza ayandi 928 ku buryo hongeye kugwa imvura nyinshi nayo yasenyuka isenya ubwiherero 254 mu karere ka Rubavu naho mu karere ka Gicumbi inkuba ikubita inka ebyiri. Ivuga ko basenyewe amazu bazahabwa inkunga y'amabati ariko inabasaba kujya bakomeza ibisenge by'amazu yabo mu gihe bubaka no guteganya ubwirinzi bw'inkuba. Kugeza ubimwe mu miryango iracyacumbikiwe n'abaturanyi, iyindi nayo yari yatijwe ibyumba by'amashuri yikingamo mu gihe itarabonerwaho kuba. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, kubwa Radio Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini hano kuri Radio Ijwi rya Amerika arabandanya. Tuje mu Burundi, hamwe mu mashyirahamwe agwanya ikiza c'umugera wa sida asaba abasanzwe babashigikira gusubira kongereza ingufu. Ni mu gihe haheze imyaka 3 imfashanyo z'uburyo mvamakungu yahora yikora ko yarahagaritse. Hamwe bwari bugizwe n'imfungurwa, ubwo bufasha bwari bugizwe n'imfungurwa zihabwa abagendana umugera wa sida. Ni inkuru ya mugenzi wacu Diane Ndonse mu Burundi.
Inama nkuru y'igihugu ijejwe kugwanya umugera wa sida ivuga ko igitigiri cy'abawandura cavuye kuri umwe n'ibice 4% mu mwaka w'2010 kija kuri umwe kwijana muri kino gihe. Amwe mu mashyira hamwe afasha kugwanya umugera wa sida mu gihugu afise impungenge kw'ico gitigiri gishobora kutazobandanya kigabanuka. Ni mu gihe imfashanyo kubagendana umugera wa sida yagabanutse kuva mu mwaka w'2015 igihugu gifatiwe ibihano n'amakungu. Ivyo bikaba bifise inkurikizi mbi mu bahora baronka bene iyo mfashanyo. Uyu numwe yahisemo kuja mu kazi k'abadandaza umubiri mu gisagara ca Bubanza kugira aronke ico afungura.
Urumva ishamitanga kuja mu kazi k'ubusambanyo kubera ata n'ikintu ndonka afungura atanaho fiseho kurima nta n'ikintu ngaho badufasha kugira ndihinzu nonga ndonke ndiko afungura.
No ku bitaro bikuru vy'i Bubanza baremeza ko abatari bake bahagaritse gufata imiti kubw'ubukene bw'ifashanyo y'ibifungurwa nubwo atagitigiri cyabo batanga. Amashirahamwe yahora akora amahimiriza mu kugwanya sida avuga ko batakibashikira kukubura uburyo. Hatungimana Kaside arongoye urunani rw'abagendana umugera wa sida RPP plus mu ntara ya Bubanza.
Kera twarazunguruka amakomine yose tuza turatanga inyigisho tuza turarondera ibiharuburo tukavuga tuti mu ikomine aha haraba mu ikomine aha haraba abari kuri petemene naba abari kuri bactrime naba gucyo 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 tukabaca mu migwi tuko twishikira ku kivi mugabo ubu no kuri ntibikunda ntitwashobora kubagenda n'amakuru ngo tuhashobore.
Urongoye igisata cyo gupima no gukurikirana agenda numugera ku bitaro bikuru vy'i Bubanza. Kayomba Mustafa avuga ko iyo habonetse ifashanyo y'ibifungurwa ariho bababonegwaho kugira ngo babasigurire akamaro ko kubandanya bafata umuti.
Mu minsi aho bari biduhaye pamu yagerageje kuturungikira ibyo dushobora kubafashisha byari bimaze neza cyane. Ikintu twagiye kubona kandi cyarimo gifasha nuko nabari bashobora kuba barahevye tutazi iyo bari bafata imiti twabonye basa n'abagarutse tusha tugerageza ubyo kwafatiraho turabegera turavuga ati bya byose uya izo mfungugwa mukenera kujya byari byiza ko mufata umuti kuko nuri ngira kamaro cyane
no ku ruhande rw'abanyuzwe n'inyigisho bakibandanya bafata umuti wo gupfufahaza bavuga ko bashobora kuhagarika umwanya n'umwanya kubwo ubukene babayemwo
none uwunwa ugacugira ibindi bibazo ukazungurirwa ukababara ukagira gute urumva ucuhitamo nawe ukavuga ati ndahevye n'ubundi ari gupfa ndapfuye nico kimwe hari ubukene bwinshi ibintu birazimbye nta ufise ukora n'ukuri leta ikintu ndayisaba nuko yo dutabara pame igasubira ikazira dufasha n'ukuri turamerewe nabi
hatunga imana kasize arongoye runani rw'abagendana umugera wa sida RPP plus muna Abubanza avuga ko ikena y'ibifungurwa ririko rirasubiza inyuma amagara y'abagenda n'uwo mugera
urabona ko namagara y'abari ku miti adatera duga nkuko vyahora mu misi heze wasanga bafise ingufu gose bagakora bakirirwa mu murima mugabo ubona bagiye mu murima saa 6 saa 5 tubona bashize suka ku rutugo bati biranse kuko imuti atakiwuhegeza cyane kihari kinini ya kugira ngo baronke izo ngufu
uyarongoye urunani RBP plus abandanya avuga ko muri kino gihe hibonekeza ubukene bwinshi mu bijanye no kugwanya umugera wa sida hari n'ivyo bataronkera isiguro akarorero atanga ni nk'ibijanye no guhindurirwa imiti ipfufahaza ivyo avuga ko ababijejwe bahora bikora ku maradiyo kugira ngo amakuru abashikire tukibutsa ko ayo maradiyo ayatari make yaturiwe ayandi arahagarikwa muri uwo mwaka nyene w'ibihumbi 2015 ifashanyo mva makungu zihagarara mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Mukanya turasozera ibiganiro byacu yamara imbere ya Afrika dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ibihugu bya Mexico na Canada bishobora kuvanwa ku rutonde rw'ibihugu izotegerezwa kuri hamatagisi kuri Asiana Aluminium Amerika igurira muri ivyo bihugu ivyo ngo ni mu gihe Amerika yoshika ku masezerano ashimishije mu vy'ubudandaji n'ivyo bihugu
Twabwiye kandi kumushikiranganje umukuru wa Israel Benjamin Netanyahu ari hano i Washington DC mu kubonana n'umukuru w'igihugu cya Amerika Donald Trump biteguriye kuganira ku migambi yerekeye ugutesha no kugwanya imigambi ya gisirikare y'igihugu cya Iran mu karere k'ibihugu by'Abarabu bamwe bavuga ko urwo rugendo rwa Netanyahu i Washington DC ari ukuhunga kw'ibibazo asanzwe arimwo ariko arahangana mu gihugu ciwe aho yagirizwa ruswa
Intumwa zidasanzwe za Korea yepfo zivuga ko zabonanye n'umuswa wa mbere n'umutegetsi mukuru wa Korea ya ruguru Kim Jong-un. Izo ntumwa za Korea yepfo zari ziyobowe n'umuhanuzi mukuru wa perezida ku bibazo byerekeye umutekano, akaba bashitse ku murwa mukuru wa Korea ya ruguru Pyongyang n'indege bavuye ku murwa mukuru wa Korea yepfo Seoul. Bajanye ubutumwa bwerekeye gukuraho ibigwanisho ruhonyanganda mu kigobe cya Korea hamwe n'amahoro ntabanduka muri icyo kigobe.
Ubutaliyano butagira ubuyobozi ni bimwe mu byandikwa n'ibimenyesha makuru mu gihugu cy'Ubutaliyano nyuma yaho hasowe ibyavuye mu matora muri ico gihugu ibindi bavuga bati ibintu byose bigiye guhinduka n'ibindi binyamakuru mu gihe hatamugambwe numwe washobora gushikana amajwi angana ku bice 40% kugira ngo utegeke igihugu
Imirimo y'ubudandaji yugaye ku murwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba no mu ntara nini cyane y'igihugu ya Oromia uno munsi wa mbere ni mu gihe habaye imyerekano y'ukuyamiriza amategeko yo mu bihe bidasanzwe yatangajwe inyuma ku mushikiranganje wa mbere atanze imihoho mu kwezi guheze
Ishiramu mpuzamakungu ONU kumwe na Croix Rouge birashima kubona vyashoboye guruhabwa uburenganzira bwo kwinjira mu karere ka Guta muri Siriya gutanga imfashanyo kuri bantu nikora nti mu gihe ako karere kasenyaguritse n'intambara iri kwibera muri ako gace k'igihugu cya Siriya umugwi w'intumwa za ONU n'igishiramu Croix Rouge umenyesha ko imiduga 46 yashoboye kwinjira muri ako karere itwaye amatoni y'imfungurwa agera ku 27,000,000
Igihugu cya Cote d'Ivoire cyatangaje uno munsi wa mbere ko cyashyize ku ruhande miliyari 7 y'amadolari agenewe ibikorwa by'iterambere mu kiringo cy'imyaka 5 yimirije cyane cyane mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu. Nshuti rero mwakurikiranye ibiganiro twari tubafite kuri iyi saha niyo bigarukiye, tuboneye akanya gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Ali Maskarara yafashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri micro mic na Fidel Niyongabo
na Oriane Tangishaka. Turabashimiye tubifuriza mwese umugoroba mwiza, Imana ibahezagire.